twitabye cyo kiganiro tuziko kiremeshwa na Musenyeri Justin Nzoyisaba arongoye umugwi w'igihugu jeje gutunganya no kuremesha ibiganiro bihuza abarundi kuko bakidutumira bari batubwiye ko ari we yiteguye kwishura ibibazo byose dufise kuri uwo mugwi dushitseyo twabwiwe ko yafatiriwe n'amabanga jejwe cyo kiganiro cyaciye kiremeshwa n'umuhanuzi mukuru w'ibiro by'umukuru w'igihugu yeje gutanga makuru Wili Nyamitwe ari nawe muhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu bijeje gutanga amakuru muco kiganira tubwiye yuko ibiganiro nyezi na bihuza abarundi byamaze gutangura kandi ko yemaze kuba kuri bamwe banyamigambwe hamwe n'abanyamadini yongera kandi akuri inkoni kugishitsi ko bakurikiranwa n'ubutungane badashobora kuja muri ibyo biganiro
ikogo byo guhuza abarundi kugira ngo baganire biriko biratunganya bahuye n'abanyamigambwe bari hano mu gihugu cyo Burundi migambwe yemewe n'amategeko barahuye n'abari mu mashengero n'amashira hamwe atandukanye takozwe nuko batamenyekanishije gose ibyo ariko arakora ukurikirana no butungane ntarimo kuko butungane butegereza kubandanya bukora yabamenyesha makuru bo ngaha cyangwa bari hanze uzuba kubwira ati mbega nakarimwo mbega na senarede rimwe ni kuki benshi bavuga ngo abarundi bari hanze mukara abarundi bagiye hirya yejo bagiye kwera imigumu ko yari yabaye
element sunday ibyo biganiro biko biba hagati y'abanyamigambwe n'amashira hamwe atabigamiye vya politique ari hano mu Burundi yamara indongoye z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mbere yanavyerekanye mu mvugo no mu ngiro ziri hanze y'igihugu hatibagiwe aho amashira hamwe atabigamiye vya politique ndetse yanahangana n'ubutegetsi mu kwerekana ikicanye kiriya kitagenda neza mu gihugu ubu menshi muri aya mashira hamwe ibikorwa vyayo bikabimaze guhagarikwa na leta y'u Burundi byongeye bamwe mu izo ndongo z'imigambwe nayo mashira hamwe bariko baronderwa n'ubutungane bw'ibujumbura ikibazo abatari bake bibaza kandi twabayije w'inyamitwe mu ico kiganiro ni kuki ibyo biganiro biko biraba bitatumbereye abari hanze y'igihugu nagiye bigaragara ko bafitanye ikibazo na leta y'u Burundi imwe mu ishu twahawe ni yuko naho leta y'u Burundi izi abari nyuma y'umutekano muke urangwa mu gihugu muri kino gihe nta uravyitirira nico gituma rero ibiganiro bitumbereye abari mu gihugu
icambere abo bari hanze ubabajije ati ni yenda ko ararasa mu Burundi agira ati sitwe abari ko ararasa mu Burundi nta numwe abemanga nk'abana bahebwe bibereye aho iyaba hobonetse imbere umuntu agira ati nije ndi hanze ariko nije wenda barungikira nibyo turabazi yuko ari bo babirungike mugabo ntibari abyemana none atavyemanze agira ati jewe sindimwo muri byo yuko arabagora ngaho jewe sindimwo none ngorane ziri hanze y'igihugu cyane ziri mu gihugu cy'u Burundi ziri mu gihugu cy'u Burundi umuti uterwa he uterwa mu Burundi n'abarundi
nayo kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu uri nyamitwe adomo urutoki ku bantu bagenda barasivya u Burundi bagatuma bufatirwa ibihano n'amakungu kubera ko afitaniye imigenderanire na Alexis Nduhije umwe mubatavuga rumwe n'ubutegetsi
mubari ku isongero hariho umwe mu basanzwe bakorera leta zunze ubumwe bwa Amerika asanzwe aserukira icyo gihugu mu muryango mpuzamakungu ONU nawe akaba yitwa Samantha Power kuko asanzwe afise ibyo aharanira muri kino gihugu asanzwe acuditse gose n'umwe mu bagwanya leta y'u Burundi kandi akoresha inguvu ibyayuramutwe n'ibindi ukamuzi yuko uwo nawe yashizwe mu maraporo atandukanye yishyirahamwe mpuzamakungu ONU yuko yo barimo bonono umutekano muri kano karere
u Burundi nkuko umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu bijeje kumenyesha amakuru abivuga giteguriye kujya mu biganiro bibuhuza n'umuryango umwe bwa Buraya mukamenya ko uyo muryango ku itariki 26 z'ukwezi kw'icumi wari wahamagariye leta y'u Burundi kwitaba ibiganiro biyihuza nawo kugira ngo biheze ugufashanya hagati yabo uyo muryango wari wahaye leta y'u Burundi kiringo c'imisi 30 kugeza ubu ico kiringo kikaba kimaze kurangira ibujumbura bya leta ishatse ijuru rya Amerika.